Abari bitavye imyiyerekano baharurwa mu bihumbi, abato n'abakuze, abari ku maguru, abagendesha amakinga, amapikipiki canke imiduga y'amapine atatu izwi nka tukutuku, bose bagenda baravyina indirimbo zo gushimagiza Imana n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Imbere yo gutangura urugendo bari barwitavye bahuriye iruhande y'icicaro c'userukira papa mu Burundi ni ku masanganzira y'amabarabara ya Chaussée Prince Louis rwa Gasore na Boulevard du 28 Novembre. Babandanije Boulevard du 28 Novembre baca imbere ya Katedrale ya Jinamundi hagati mu gisagara ca Bujumbura baja guhingukira mu kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi.
Turakwerese mwami abarundi n'abarundikazi, mwami uturinde kandi utureshereze. Data mu izina rya Yesu turagusabye gukura Imana ubwo mutuzigama.
Njangwa Gilbert Beko yatowe na bagenzi be bo mu mashyirahamwe yigenga yabwiye ikoraniro rya mwumviriza akababakiye n'ibyo basaba Leta.
Kwiyamiriza itumirwa ry'abateguye imigomuko mu 2015 bakongera bagategura no gutembagaza ubutegetsi, dusabye Leta y'u Burundi kutemera ibivuye mu biganiro byatumiwemo abo bansi ba demokrasi mu Burundi, kutemera ikigongwe cy'agateganyo abo bansi ba demokrasi basaba, kuko ukudahana ariko kwatumye u Burundi bwama mu ngorane. Dusabye Leta y'u Burundi kutemera iyomekwa ry'abandi bahuza b'abacangero kuri nyenicyubahiro William Mukapa. Aho twiyamirije Jamal Bwenama na Ibrahim Fall. Turabiyamirije mu biganiro bihuza Barundi.
Naho urugendo rwari rwatunganijwe n'amashyirahamwe yigenga, hari bamwe mu banyepolitike bumva ibintu kumwe baje kubashigikira. Gabriel Banza witonda twari umugambo ya PDR n'umwe muri bo.
Twebwe rero twabishigikiye mu ntumbero yuko twabonye ko hari agahaze ya mu gutumira harabaye kumigwa, kandi twabazwa n'ingene umuhuza yubatse ngo yatumye imigambwe yose, kandi imigambwe mu Burundi yemewe n'amategeko hagiye imigambwe ine. Byaciye bituma rero n'umunsi nabo dushigikira urugendo rw'amahoro mu ntumbero yo kwiyamiriza, tunamenyesha ko ibizova iyo arusha twebwe bitaturaba nk'imigambwe yemewe ikorera ngaha mu Burundi. Tukabona rero ko umunsi gukubita agashi agatumira imigambwe yose yemewe n'amategeko, hama abandi batazwi tukabyigira hamwe aboshobora gutumirwa. Imigambwe niyo iri ku rubuga rwa politiki, kandi umugambwe wose urigenga. Kandi murabona ko byateye ikibazo, yatumye abantu batemeye imigambwe, abadafite imigambwe.
Nabajije umukuru wa PDR gituma ashikiriza imvugo isa nk'iya Leta kandi atari muri yo.
Twebwe ibyo Leta ivuga ko umugambwe wose urigenga, mbwa turafite icyo twoterera mu ntumbero yo kubaka igihugu. Nicyo gituma tuvuga duti ubwa mbere imigambwe dukoranye yemewe n'amategeko tuzokwigira hamwe n'umuhuza, kandi buheruke no turi ngaha twa twavuganye neza abategereza gutumirwa, hama abandi yifuza gutumirwa ko twubyumvikana tukavuga ati uyu cyangwa uriya yoshobora kuza kugira ngo kubera afite icyo aterera mu guheza amatati ari mu Burundi.
Musa navuga mu tumuhuza yabahemukiye
ntiyaduhemukiye, ahubwo ngira ngo yakaramuciyemo. Yibaza yuko umuhuza abamufasha bashobora kuba baramugokeye, ariko akabazi ko imigambo yose yagiye ariko atagiye, kuko yavuze ko yatumye imigambo yose, kandi no mu Burundi havuye imigambo itarenga ine yonyine.
Mu biganiro bikomeye yarusha muri Tanzania kuva ku munsi wa kane w'indwi bizorangira kuri uwo w'Imana, Leta y'u Burundi nta numwe yarungitse n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD, naho baserukiwe wanse kwicarana n'abakeba babo bahurikiye ahanini mu banyepolitike bari mu nani CNDD rutemewe na Leta. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.